Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfait Mudasigana.
Mwiriwe mwe bwese munduteze yompi kuri ya Nzamba hagatika kawe kazi mu makuru yo kuri ya 2025/2021 izo spendo w'Imana ni watumana majwi abashikira ingingo nkuru nkuru ziyagize Reveriano ndi kuriyo yarayatowe kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'umuntu azwi cyane mu guhamagarira kwica abantu mu Burundi mu ntango zano makuru turaza kugaruka ku mvugo z'urwanko n'amacakubiri zamuranze akirongoye inama nk'inkuza amateka hamwe n'ico bamwe n'abandi bamuvuga ko ujanye n'intwari bereye naho Varisitu ndayishimiye mu majambo yarayashikirije mu ntara ya Gitega yaragabishije abaryibiturire n'ababitanga ariko iyo mvuga iyiwe nta munsi numwe ijana n'ingiro nkuko biza gusigugwa na Karonditije arongoye umugambwa w'adasigana Ipona naye mu mpera zano makuru turabashikana mu buraruko bw'igihugu neza na neza ku mupaka wa Kobiro aho muza kumva ko imyidogo ivanze n'umwiheburo ari myinshi mu Barundi barenga 200 bamaze indwirenga baryamye ku mupaka barindiriye kwinjira mu Burundi imvo bakaba bikekwa ko boba baranduye ikiza cha corona kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubira kuramutsa nongera kwifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo ariko duhera no makuru kuri no nkuru iciye ku masonga ivugwa mu bijanye n'agateka kazi na muntu umuntu umwe mu bantu baheruka kwerekanwa n'igipolisi ko bakorana n'abahungabanya umutekano muri komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge yasandabiye mu gasho ka Murembwe mu ntara ya Rumonge uyo yapfuye akaba ari umutama yitwa Jedio nkuko amakuru ava mu muryango wiwa vyemeza amakuru radio Nzamba nayo ihejeje kuronka ava mu yohero rya Murembwe akavuga ko yari yarasindikarijwe ubuzima kuva ashikanywe muri iryo bohero hari mu ndwi iheze radio Nzamba tukaba tutarashobora kuronka umuyobozi w'ibohero rya Murembwe kugira atange umuco ku rugo rupfu nkuko rero nababwiye wahoze arongoye inama nk'inkuza amateka y'u Burundi Reveriano Ndikuriyo yari yatowe kuba umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ayo matora yabereye mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki y'u Burundi uwo munyapolitike akabazwi nk'umuntu atihanganira abatavuga rumwe na leta y'i Bujumbura ibyo bibonekera ahanini mu mvugo yiwe aho ahamagarira kwica abantu ku mugaragaro Bonfils Niyongere mwidonito
Reverien Ndikuriyo yahoze ari umugwanyi wa CNDD-FDD yasubijwe mu buzima busanzwe ku ipete rya Colonel mu gihe yari mu matari w'intara ya Makamba intara asanzwe avukamwo Reverien Ndikuriyo akaba yamenyekanye cyane mu bantu batari mu mugambo CNDD-FDD inyuma y'umwaka w'2015 aho yasaba abajejwe umutekano kwica abo bose batavuga mu mugambo CNDD-FDD yasubiyemo ijambo kora ryakoreshejwe na Theodore Sindikubwabo yari president w'imfata kibanza mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe hari ko aba iyo nyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 1994 iryo jambo akaba yivugiye mu bantu ku Rwanda muri prefegitura ya Butare prefegitura ya Butare ikaba muri ico gihe abari bayibamwo batari bitabiriye ubwicanyi bwari ko gukorerwa abatutsi muri ico gihe Reverien Ndikuriyo nk'umukuru w'inama nk'inkuza amateka akaba ari kaha gasopo amakartier asa nayo yameje ikiringo ca gatatu ca Petero nkuru nziza
murabashe mutokara ari numva kubera ntaje kubona ngo tuzo gukomeza muri ndeze yuko umupolisi ubona nk'uwo yigira teye akarabatisi basanga sehe ku kuguru nta papa babubwiye bati kora neza igihugu sekirite ya karuti atayokera abavuga ati kora arakora nubwo umunsi azuba bwiye bati kora uyavuga ati kora sini rero sogonde
Reverien Ndikuriyo akaba kandi yaratanze amafaranga ku muntu azokwica uwahoze mu gisirikare cya kera ex-fab yitwa Ninganza benshi bazi ku izina rya kaburimbo yagezwa ko bakorana n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho
kaburimbo yari bisibiki umunsi ndiyo nababwiye ni kaburimbo ndamukeneye umutwe canke akomeye imiliyoni 5 abona canke yapfuye turamukeneye kaburimbo imiliyoni 5 izo ni natanze umuzana umutwe atarastana ihiganwa cyo kumurondera
Reverien Ndikuriyo ajeje gutogwa nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ijambo ryiwe yahaye impigi imbonera kure zifatwa nk'umugwi w'inkora bara nishira hamwe mpuzamakungu oni avuga ko ari zo nguvu igihugu gifise
kubwa Federico wambugi nyumvira harongo yurunani Sefor Arusha ruhuri kiemwa awanya politike batavuga rumwe na leta y'Bujumbura na gishasha Reveriano Ndikuriyo yaraya towe agiye kuzanira Burundi n'Abarundi uretse kubandanya umugambi w'ubwicanyi n'iterabwoba uwo mugambi wa SNDFDD wihaye umviriza Federico wambugi nyumvira
woreraje no muntu nyene batoye babonye kwashora kubafasha ubu rugamba bwo kujana Burundi muri yo nzira bipfuza ariko ni nzira atari urukiza ni nzira yagaheza urumva arabafasha kugenda kugaheza binyarutse urumva ni kwibaza uti hari ibintu bishasha twamitega ko nta bihari yarabaye umukwe n'abanyanguza amateka amajambo ya muranze mwarayumvise aho yubaka akavuga ati umva jebo umuntu kaburimbo ndapfuye adapfuye ndakeneye umutwe wiwe nga uzo uzana ni miliyoni 5 kandi yarapfuye yarapfuye none umuntu ameze uko mu mwitega kwiki yavuze ati ni mukore muro nka parcelle yica muro nka parcelle na niyo mwo mutega kwiki nibaza ko agiye gukomeza uwo mugambi nyene hanyuma SNDFDD kabanda nyonzira yayo abarundi muri rusangi ntibabemera ntibayemera no kuvuga ntibabandanye bashize umutima hamwe ejo aho bukera bintu bitabihinduke kuko nta by'amahahandi
Pacifique nini nahazwe nawe umwe mu baharanira agateka kazi na muntu avuga ko atagitangaje kubona Reveriano Ndikuriyo atogwa ngo atware umugambi uri ku butegetsi SNDFDD kubwiwe biraboneka ko mu mugambi wa SNDFDD abahabwa amabanga akomeye arabagirizwa amabi atari make aha rero Reveriano Ndikuriyo ngo ahambije akagwi gasanzwe gafukamye igihugu munda kurikira Pacifique nini nahazwe
rero sinovuga ngo ndi mu batangaye kubona Reveriano Ndikuriyo yagenywe muri ayo mabanga kubera ko izina ryiyo ryari ryatangiye kuvugwa kuva mu kwezi kwa gatandatu aho biboneka ko Evariste Ndayishimiye na Petero Nkurunziza bari baravuganye ko bazokwicara mu bibanza bikuru bikuru mu gihugu ikindi kandi Reveriano Ndikuriyo natandukanye n'abandi tubona bagenywe mu yandi mabanga ahambaye ntatandukaniro rihambaye ririho no kubona umuntu nka arenga iyo mibunyoni ari umushikiranganzi wa mbere kubona umuntu nka Gervais Ndirakobucya batagira ndakugarika agaba ubushikiranganzi butatu buhambaye gose mu gihugu kubona umuntu nka Gerard Ndabirabe atwara inama nshingamateka ntatandukaniro ririho n'abantu kenshi ubumvamwo imvugo iyo nyene y'inguvu n'abantu kandi bumvikanamwo urwanko rukomeye rwaba urwanko kubatavuga rumwe nabo cyane urwanko rufatiye kumoko n'abantu umuntu atobitega ko guhuza abantu ahubwo n'abantu barondera gutandukanya abarundi n'abantu kandi iruhande y'izo mvugo zimeze uko ubona bahamiye cyane kuronka ibintu by'ubutunzi gose usanga bafise ibintu byinshi kandi bagomba kakura ibintu byinshi hirya no hino mu gihugu urumva rero je sinovuga ngo ni igitangaro cyabaye ahubwo kwabaye ukuzuza umugwi w'abakinyi bafise intumbero imwe bariko barondera gushikanamwo Uburundi intumbero itari nziza kubw'ico nkabona ko ari n'ubutumwa Evariste Ndayishimiye ariko aratanga butandukanye n'amajambo amwe amwe yagiye aravuga igihe yimikwa nk'umukuru w'igihugu
Pacifique nini nahazwe umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi akaba anarongoye umugambi ndondeza ukora amatohoza ku bantu babugwirengero mu Burundi muriko mukurikira amakuru kuri yaduhinza amagateka kawe mukanya tuja mu bijanye n'intwari bereye
Ibyo kwitonderwa mu bibanza by'inkino n'ibyo kwinonora imitsi mu kwirindikiza coronavirus. Banye n'ibyo bibanza, amazu, ibibuga, ubwogero n'ibindi bategerezwa kwica mikorobe n'imiti yabigenewe muri ibyo bibanza, aho abantu bicara no kubikoresho byose bikoreshwa muri ibyo bibanza. Gushira muri ibyo bibanza amazi n'isabune byo gukaraba iminwe cyangwa imiti yo gukaraba ica mikorobe. Gupima ubushuhe umuntu wese yinjiye muri ibyo bibanza. Gutunganya ibibanza ku buryo abantu bicara bahagarara basize metero cyangwa irenga hagati yabo abaje mu nkino mu mahiganwa kwinonora imitsi n'abakozi bakorera muri ibyo bibanza no kujya baripimisha umugera wa coronavirus buri gihe kugira barabe ko atawanduye
ako nakamo kahajyu inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews
ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aragabisha abaryibiturire hamwe n'ababitanga mu ijambo ryiwe yashikirije mu ntara ya Gitega. Varisito Ndayishimiye yavuze ko uzofatwa azoca yirukanwa burundu mu buzi bwose bwo mu Burundi, ariko rero subgambe umukuru w'igihugu avuga amajambo nkayo ntibije mu ngiro nkuko bisigugwa na Caroline Ditijarungu y'umugambwe ipo na utavuga rumwe n'ubutegetsi. Aratanga n'uburorero bumwe bumwe mu byo yagiye arivuguruzamwo Reverien Bazikamwe.
Ariho abandi bari baragize umwugo bunyonyezi gusesa gurituga y'igihugu tugutaha tuzomwandika ku kimenyetso kizotuma
tatoka hari nyuma yaho hari hajeje gutogwa musubirizi wiwe ku burongozi bw'umugambo uri ku butegetsi hari ku mugwa mukuru wa politike wa Gitega. Evariste Ndayishimiye asa n'uvunira kagohe abagumya banga ba CNDD-FDD kugira ntihaze hagire uzofatwa yari igiturire cyangwa atakoze ico yategerezwa gukora. Akabamenyesha ko ibihe byarenganye uzofatwa wese atakigongwe azobanza kwishura ibyo yivye imbere yuko ajyana imbere y'ubutungane.
Nidukeneye uzosubira guhembwa amahera yicaye. Hariho abandi bari baragize umwuga ubunyonyezi gusesa gurituga y'igihugu tugutaha tuzomwandika ku kimenyetso kizotuma tatoza kuronka akazi muri ubu Burundi. Uwuzotaha handitse ko kajya kantu ngo destituwe amenye ko ari revokasiyo abimenye neza. Umuntu azorya igiturire agafata baramenyereye kare bariba bagashavuga ngo bazofata bamfunge ngo zoyarya mvuyeyo. Ubu zoja imbere y'ubucamanza bayagarukanye nagira ndabwire mugende mubwirane mwese bagumya abantu uno munsi mugende mwihaye.
Iryo jambo ry'umukuru w'igihugu ngo risa nkaho ari uguhuma amaso amakungu, eka ngo si n'ubwa mbere ashikiriza amajambo meza nkayo. Charles Renditije arongoye umugambwe ipo na utavuga rumwe na leta avuga ko atabyigenga afise kugira ashire mu ngiro inginga afata. Aribuka ivyo yaheruka gushikiriza kubijanye n'abagize leta bashasha bategerezwa kubanza kwerekana ivyo batunze umukuru w'igihugu agahava agira ubwoba kisubirako.
Ano tanga karorero kaho yavuga yuko nkuko biteganijwe na mwibwirizwa shingiro yuko abashikanganje ibinje mu mabanga baca bavuga amatungo bafise niyo bayakuye baramuteye igitsure acavuga yuko amatungo y'umuntu ari ikintu ciwe ata muntu numwe asaba kumubaza yakuye ibintu n'ibindi baramurengera arazi ko harimo ibihangano by'abasoda biba basahura barya ibiturire. Abo rero arazi ko amurushinga umwe bamushitseho nibyo azoza arafata bafata umwe abagabo bagira bati mbwa zirarya abagabo bakishura mbwa bya bihanga bintazo bakora ntabyashoboye ibyo avuga ni kugira ngo hamwe amaso amakungu amaso amakungu n'abarundi.
Iruhande y'ayo majambo y'umugambwe ipona utavuga rumwe na leta abandi nabo bafite amakenga afatiye kubona ko n'inzego zahora zigwanya abarya ibiturire ziherutse gufutwa bakabona ko byerekana ko kugwanya igiturire bitari mu byo leta iri kirashira imbere.
Harakoze Reverien Bazikamwe mu gusozera n'amakuru twabateguriye tuyasoze kuri ino nkuru. Abantu barenga 200 b'abarundi bashaka gutahuka mu gihugu cyabo barazibiwe ku mupaka wa Kobero mu ntara ya Muyinga kuva mu mpera z'indwi iheze. Imvo ngo nuko boba bikekwa ko boba bagwaye umugera wa coronavirus. Igitangaza abanyagihugu nuko aho kubemerera ngo binjire babapime ico kiza bababuza uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyabo bagasaba abajeje intwaro kwikubita gashi. Odas Nimbona.
Makuru dukura ngaho imuyinga ikobero ku mupaka Burundi buhana n'igihugu cha Tanzania amenyesha ko abo bantu bazibiriwe kuri uwo mupaka kuva mu mpera z'indwi yarayirangiye bangiwe kwinjira kubera bavuye hanze y'igihugu bagakeka ko boba bagwaye umugera wa coronavirus. Bobo rero bavuga ko batavyumva na gato kuko ubutegetsi bukwiye kubakira bagapimwa nkuko n'ahandi bigenda abo basanganye uwo mugera bakavugwa abatagwaye nabo bagataha muzabo. Ikindi kibababaje nkuko ayo makuru babandanya abivuga ngo nuko babayeho nabi cyane kuko ngo batagira icepfo ca ruguru. Kuva rero leta y'u Burundi ifashe ingingo yo kugara imbibe hari kwigenekereza rya 11/0 uno mwaka mu ntumbero yo kwirinda ikiza COVID-19 abarundi batahuka bavuye hanze ngo ntibiborohera na gatoyi. Twarondeye buramatari w'intara ya Muyinga n'uburongoye igipolisi muri iyo ntara nyene kugira ngo batubwire ikigiye gukorwa mu ntumbero yo gutunganiriza abo barundi batahuka ntitwashoboye kubaronka.
Harakoze Odase Nimbona. Ni no kuri no nkuru ye duce dusozera ko ano makuru twa twabateguriye nkengurukire mwe mwese mwayakurikiye nkengurukire bagenzanje bakoze ibishoboka byose bamfashije kwegeranya ano makuru yakoze uwari mu ngabo y'ivyuma Jean-Pierre Uwimana mugira ibihe byiza.